или на Изгоди Америка. Izwija Amerika lika tondi si. Mwanamuse chuti mwese 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 matuku mwiki gitondo. Choku waga tanu itali kichumi zukwezi kwa mberu mwaka wivu mbivini na milongiri. Kuli mikromo kumenaje Fidel Nyonga. Aba mwuriango waruro onona janda masene wa mkarele karusizi. Murugwanda bate wimpunge nge nivura giwe imaya mezi hafa tatu batazi aha hererei.
Mwana ya zindu kiyo hajezi kulipori sirero hafuguwa shu gusura kwa mungira watijecho kumugwanda kila jarari yotu kimugasa atese kuna rinu mwaza niyotu kuenda. Ati myenda yisige turaza kuyimo
uyo numugore wa rurono na Jean Damascene madame Mujawabera Joela mu Burundi bamwe mubahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bahunze igihugu bashinze umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance naho muri Congo Michel Rukunda azwi nka makanika yari umusirikare mukuru mu gisirikare cy'igihugu FRDC yatorotse cyo gisirikare Mbele kudusika kurayo makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya Alois
urakoze Fidel turahera mu yavugwa muri Afrika indege y'igisirikare cha Afrika yepfo yari itwaye abantu 67 yarahiye ihejeje kugwa ku kibuga c'indege ejo ku munsi wa kane mu gisagara cha Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nta wahasize ubuzima nkuko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iyo ndege yari ivuye mu gisagara cha Beni ku birometero bishika 350 uvuye igoma indege yari yatwara abasirikare ba Afrika yepfo bari mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Kongo mu karere ko mu ntara ya Kivu y'uburaruko Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM mu funyafunyo y'igifaransa cyarategetse amatohoza ku banyamerika batatu bishwe n'intagondwa za Al-Shabaab muri yindwi muri Kenya abakozi batatu b'igisirikare cha Amerika harimo umusirikare umwe barishwe igihe abarwanyi ba Al-Shabaab badashika 20 batera ikambi ya Manda Bay ikoreshwa n'abasirikare ba Kenya hamwe n'abanyamerika abasirikare ba Amerika bari hagati ya 50 mubari mu karere ka Afrika y'ubuseruko barashitse ku kambi ya Manda Bay ku munsi w'Imana gushikira abagenzi babo kongereza umutekano nkuko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare cha Amerika Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ku mugaragaro ko akeka ko Irani yihenze irakurura indege ya Ukraine itabizi abategetsi ba Irani gushika baracemera ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yagize ikibazo cya moteri mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu igenzi 176 zose zarimwo zarafuye harimwo n'abanyekanada 63 ariko amakuru ava muri Leta ya Amerika yabwijwe rya Amerika ko abategetsi ba Amerika basuzumye amasanamu y'ikigendajuru cya satellite bemeza ko iyo ndege yarashwe na misile yakorewe mu Burusiya igihaguruka iva ku kibuga c'indege Tehran leta za Ukraine hamwe na Canada ntizemeza ibisobanuro bya Iran ku iyo ndege yagize ibibazo bijanye n'ubuhinga
Washington ijwi rya Amerika
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batewe umutima uhagaze no kwihutira kujya mu ntambara na Irani baratoye bongera baremeza itegeko ribuza Perezida Donald Trump gufata ingingo za gisirikare kuri Irani adahawe uburenganzira iyo ntego y'itegeko yateguwe n'abademokrate inyuma yaho Perezida Trump ategekeye kwica umukomanda wa Irani Kassem Soleimani abademokrate benshi na bamwe mu barepublikane bavuze ko batanyuzwe n'insiguro za leta ya Trump kucatumye Soleimani yicwa kirya gihe nyene sena igenzurwa n'abarepublikane nayo nyene itegekanya kuzoritora ariko nta mahigwe ko rizokwemezwa Ibihumbi by'abakora imyerekano barihereje amabarabara mu Faransa jo ku munsi wa kane mu kubandanya biyamiriza integuro y'itegeko rihinyanyura itegeko ryo gukukuruka ni mu gihe leta na sendika z'abakozi muri ico gihugu batarashika ku mwumvikano kuri ico kibazo ibaye imyerekano imaze ikiringo kirekire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968 iyo myerekano yarahagaritse amashuri amahinguriro y'ibitoro irahungabanya ukwiyunguruza mu gihe ibitegire binini by'abafaransa kare bemeza ko iyo myerekano ifite insiguro ubu benshi bavuga ko ikwiye guhagarara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu 20 barakomeretse mu gitero cya rokete cyakozwe ku ikambi ya gisirikare icumbitswe n'inteko mpuzamakungu za ONU abafaransa hamwe n'abanyemari mu ntara y'uburaruko bw'igihugu cya Mali yitwa Kidal. Muri abo bantu bakomeretse harimo abasirikare 18 bari mu nteko za ONU bacungera umutekano bava mu gihugu cya Chad, batandatu muri bo barakomeretse bikomeye. Gushika ubu abakoze iryo bara ntibaramenyekana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cya Nigeria naho abasirikare 20 barishwe mu gihe abanyagihugu bashika 1,000 bomowe mu ngo zabo n'igitero cy'abagwanya ubutegetsi cabereye mu buraruko bushyira ubuseruko bw'ico gihugu. Nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare ejo kuwa kane abivuga, abagwanyi bambaye impuzu za gisirikare kandi bari mu modoka za gisirikare kwa kane ejo niho binjiye mu gisagara cya Mongumo baca batangura gutera abasirikare bongera basenyura amazu ashika 750 muri ico gisagara. Umunyagihugu yavyiboneye avuga ko abantu bahungiye mu mashamba igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe nabo barwanyi.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abakeneye impapuro z'inzira mu gihugu bidogera igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gihugu ko kitariko kiraborohereza kugira baronke izo mpapuro. Urongo ico gipolisi agasigura ko muri ino minsi abasaba impapuro z'inzira ari benshi cyane, bigatuma ibikorwa bitihuta nk'uko vyahora. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murashikizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku biro by'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF, harangwa muri ino minsi imirongo miremire y'abaza gusaba urupapuro rw'inzira arigo bita passport mu rurimi rw'Igifaransa. Uri abamaze iminsi batondera urwo rupapuro, eka mbere n'abashasha bakidogera icyo gipolisi ko kitariko kiraborohereza. Bano bashikiriza ko hakora ka mwana wa mama.
Ngo kuva kuwa mbere gushika n'ubu nkaba narashikirwa n'ubusinda bitahu. Kuwa mbere naratonze cise barame igipapuro ndawuzusa, nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwaho barazirarana. Cyandaza kuwa kabiri cise naho ne baranyandikira nimero kishakeje muri ya registrema. Ha narabajije barambira ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri PAF. Bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu muzizanye cyangwa mumenyeranye igipapuro singombwa ngo ucukiro. Mugabo ugacisanga abatoze umurongo nta numwe ari karakigwa, hari mapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha, niho baguma barurika izo mpapuro mu gace tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura.
Naho biruko hari abashima ko bakiriwe kandi bakabona ibipapuro vyabo biriko bitera intambwe. Bana bakenyezi ni bamwe muri abo
bishitse twaroye ku murongo kuko twetwaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo wo kuriha. Ego ariko twakira neza navyo ndabura kwere uko ivya mbere nabironse bizere n'ibindi ko ndabironse turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye.
Urongo igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga ico gitabo c'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze. Komiseri w'ico gipolisi Jimmy Hatungimana atangiye gituma.
Abantu ni benshi ivyo nitwo bidea kubivuga, twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho, kuko nta muntu n'umwe araza gutwitura ngo abibure. Mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi, kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu ryahumye. Icyo gituma rero tujye dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido n'ido idoshye ku yindi, kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twaje kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa sawa. Rero abantu ntibidoge, ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga.
Ivyo biruko mu gihe amakuru ava mu begereje igipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuronswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa byihuta mu makungu. Aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararonswa izo mpapuro araba bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi, bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka w'2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu. Ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire, umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikita mu kiza.
Uwatanga iturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe, n'uwo yagihaye n'uri ko arakirya n'uwagitanze bose tuzobahanira rimwe. Kandi byo nagomba nce mbona kanya kuvugira Abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nk'izo ko bo mushira habona, twe tugomba dushireho umugwi ucyeje kutohoza kandi umugwi uzoba utaboneka. Rero igihe umuntu azofatwa ariko aratanga ibyo bintu amenye yuko tuzomushengeza binyo by'akarorero.
Naho hari imyidogo ku bavuga ko bataronswa izo mpapuro z'inzira byoroshe, urongo cyo gipolisi kijejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi iheze.
Ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana atatu, turashobora gutanga n'ibindi birenge aho nyene mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyene yifo kuziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora. Kare twarakora amapasiporo arenze gatonya ijana, aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nkabo uno munsi.
Warangoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ako araba amaze amezi atatu basavye ibyo bipapuro by'inzira ariko batarabironswa.
Baramukije bakunzi namwe banyanya ibijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuyini nguru yereke i Burundi, bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bahunze igihugu, bashinze umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu, Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Tibatomora neza ko bazokwitaba amatora yimirije canke ko batazoyitaba. Ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Icyatumye dushinga umugambwe PDG Girubuntu nuko twasanze mu mikorere ya politiki y'u Burundi hariho umuco w'ubuntu n'umuco w'intwarireye bitubahirijwe bitacubahirijwe cyane. Dusanga rero ziba byiza dushinze umugambwe witwa PDG Girubuntu kugira ngo mu Burundi tugarukire intwaro ihagaze ku buntu, tugarukire intwarireye mu Burundi.
Twavuga ko muzanye ingufu izihe mwebwe duruta abandi bari bahari.
Ingufu tuzanye ni ingufu zihagaze ku mucyo w'ubuntu tugomba kugarukira mu Burundi, kuko twasanze nabwo baza baratubwira wabyumvira bavuze bati ibyo ni byo byari byaravuze mu mikorere ya politiki y'u Burundi ko muzanye muje guhagararira umuco w'ubuntu, ibyo byose bigakorwa mu buntu. Bubyaye umuntu afite ubuntu ntiyica, ntiyiba, ntasetagura, hagira inzigo. Ibyo byose rero bikaba ari byo dushaka ko bigaruka mu mikorere ya politiki y'u Burundi.
Uwo mugambwe ni mwibande?
Uyu mugambwe ugizwe ahanini n'abakoze mu mugambwe CNDD-FDD, bakaba barawirukanywemo kubera yuko bahagarariye demokarasi mu mugambwe ndani no mu Burundi bwose.
Burimo abo twita abafrondere bose?
Urimo abenshi n'abafrondere, ariko hariho n'abandi barundi benshi bari babidusabye kugira ngo barabe yuko igihugu twakigarukira.
Uzokwitaba amatora uno mwaka mu kwezi kwa gatatu
burya rero iki cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux générations futures cyane n'atwe rero twimbira kazoza cy'igihugu cyane cyane gusumba icyerekezo cy'amatora yonyine ariko icyo twabwira ni uko abanywanyi bacu n'abarundi bari mu Burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza bumva rero yuko bazajya mu matora
ariko amagambo nkurande kwa mu bitabo by'ubushikangazi bw'intoragati mu gihugu
ibyo ntibisanzwe mbere yuko umwana umutwara kumwandikisha muri leta sivile abanza kuvuka ubu rero uwo mwana yavutse hanyuma intambwe izokurikira ni uko azajya kwiyandikisha muri leta sivile
murakoze hari isano wari ufitanye n'umugambo wari uhari PPD igira ijambo
uwo mugambwe nabyo ni ukuvuga ko cyane njyewe wumbaza cyane cyane iby'umugambwe dutangura duhejeje gushinga witwa PDG Girubuntu ni ukuvuga le parti pour la démocratie et la bonne gouvernance mu kirundi ni umugambwe uharanira demokarasi n'indwara ibereye ukaba ari umugambwe uhagaze ku mucyo w'ubuntu n'indwara ibereye mu Burundi
abavuga ko ari abantu bakeya batari muri senaride batari no muri PPD ijambo mwashinzwe umugambi ibyo bari byo
nakubwiye yuko uko tugenda twiyumvira gushinga umugambi ni uko hariho abarundi benshi bari gusabye bageze bati mwebwe mwararunguye umugambi senaride twarabonye ko mwakoze wewe n'abandi batari bake ati nta muntu wakwiyunganya mugashinga umugambi kugira ngo turabe yuko huboneka ibyiyumviro bishaka mu Burundi
murakoze cyane twavuga ko ubu burimo nk'abanywanyi bangana gutse gushize isaha n'umukandida wawo mu matora yimirije yo bari murakoze cyane honorable
radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda bo mu muryango wa Rurono na Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi batewe impungenge nibura ryiwe inyuma y'amezi hafi atatu bataza haherereye yamara yavanywe mu rugo n'abakozi b'ugwego rwa leta rujeje gutohoza ibyaha RIB ubuyobozi bwa RIB naco uratangariza Ijwi ry'Amerika kuyibura cy'uwo munyagihugu n'inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Themistocle Mutijima
abagize umuryango wa Bwana Rurono nababwiye Ijwi ry'Amerika ko uyu musaza w'imyaka 68 wari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo gusoza imirimo mu rwego rw'ubucamanza mu Rwanda yavanywe mu rugo iwe Kamembe n'abakozi ba RIB ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize w'2019 ahagana isaa 9 z'igicamunsi abo ngo babanje gusaka inzu nyuma bamutwarana na bimwe mu bikoresho birimo telefone n'imashini ya mudasobwa ngendanwa nk'uko umugore we Mujawabera Joera abisobanura
baraje rero basanga muzehe icyo gihe yarabyutse muri ayo masaha cyane kuko n'umuntu wakundaga kwibera hano mu rugo baramubwira bati nzehe rero tuje hano iwawe urabizi ko uri umunyamategeko mategeko urayazi twemerewe kugusaka niyo twaba tudafite manda dare tegeko riramitwemerera amasaha ati ndabizi cyane ati nta kibazo bamwaka amatelefone yari afite binjira mu nzu nyine barafata ibyo bashakaga cyakora ngo bajyanye utuntu tw'utudvd bari babonye n'udusede mu nzu bajyana na kompiyuta umwana yakoreshaga kuri kaminuza barangije nayo baramubwira ngo najya imbere bagende
aba bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB barimo n'uwo muryango wa Rurunono uvuga ko yitwa Kamanzi ngo babwiye umwana mukuru wari mu rugo ko hari ibyo bagiye kubaza se umubyara ari buze kugaruka kubirebana n'ibyari kuri DVD na CD abo bakozi bari bo batwaye madame Mujawabera yabwiye Ijwi ry'Amerika ko zariho indirimbo zo ku rusengero nyuma yo gutegereza bakabona ijoro riguye ndetse bukarinda bucya atagarutse abo mu muryango wa Rurono na bahise batekereza ko yafunzwe ndetse bazindukira kuri station ya polisi ya Kamembe aho bamutwaye bakorera
nyine numvise ko hari ikibazo ndavuga nti buriya bamufunze ndavuga ndi yajyanye inkweto zifunze ntawe bafunga n'inkweto zifunze wowe uramushyira silipa umushyire brosada na korogate umushyire n'agapira k'imbeho uzinduke mu gitondo ujya kuri polisi umwana yazindukiye ageze kuri polisi rero avuga uwaje gusura baramubwira bati igihe cyo kumwandikira yari ibyo tukimubaza ateze ko nari n'umuzaniye utwenda atimyenda yose gaturaza kuyimu barababwira tese ko tuzafungura ejo bundi ku munani mukamara ajanye computer ningiraga mu mushuri nzayibona ndi mu police umwe mu bari baje hano mu rungo umwitwa Kamanzi amuha numero ze za telefone aramubwira ati wewe uzaze ku munani computer ari byo tugiye kuyikoreraho kuri headquarters tariki 8 uzaze tuyigume.
Madame Mujawabera avuga ko we n'abana bagerageje kenshi gusura rurono ariko ntibabyemererwe kugeza ubwo nyuma y'iminsi 11 yitwarwa rye ni ukuvuga ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 umwe mu bakozi bari bubamutwaye babwiye ko bamubajije ibyo bagombaga kumubaza bakamurekura batamuraranye habe nijoro na rimwe.
Tariki 8 z'ukwa 11 nyine twarazitegereje zigeze umwana subira kuri polisi kamanza kimukubita amaso aramubwira ati sorry ati wari uri kumvugisha nkakwitiranya ati kuko kugadashya twahakuye abantu babiri naho ngaho mu rundi rugo naho twahakuye mashini ati nabuze ngira ngo umwana waho ngaho uri kumbaza ati naho papa wawe ntabwo twamuraranye twamubajije ibyo twari dukeneye kumubaza duhita tumurekura aratana kompyuta turayimuha mushakira ahandi ntawe dufite duhera mu gihirahiro muri make nta yandi makuru twabashije kumenya. Tanuko twasubiye kuri polisi urumva bari baduhakaniye ko umuntu wacu batakimufite baratubwira ngo dushakishirize ahandi.
Abo mu muryango w'uyu rurono nabavuga ko nta kibazo cy'ubuzima yari afite ku buryo mu gihe yari kuba ari kuya yobiwe. Ikindi kandi ukurikije intera iri hagati y'aho batuye na station ya Ribu yajyanyweho atari ahantu umuntu yaburira kuko homba ari mu mujyi wa Kamembe hagaragara. Kugeza ubu urwego rushinzwe ubugenzacyaha Ribu ntacyo ruratangaza kubiruvugwaho ku ibura ry'uyu rurono na Jean Damascene. Ku murongo wa telefone Madame Marie Michel Umuhoza umuvugizi warwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye gushaka amakuru akaza kutuvugisha hanyuma. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru hari hashize amasaha natubwiye ibyo ariko mu nshuro zose twagerageje kongera kumuhamagara ntiyari akitaba. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana ikibazo cy'ababurirwa irengero muri iyi minsi ya vuba kuko kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize wa 2019 kugeza ubu Ijwi rya Amerika imaze kumenya imiryango hafi 10 yo muri aka karere itaka kubura abantu.
None ni umunsi wa 8 tumubuze kugeza ubu nta makuru dufite turamenya aho aherereye. Nta n'undi muyobozi uratubwira ati twamubonye ahangaha n'imakenze
mbambwira ko bategeze bamubona nuko twamubuze.
Umutwara araza imvura yose yo ku wa kane yarabanyagiye bashakisha umuntu kugira amagingo twaramubuze.
Icyakora bitandukanye n'uyu rurono na Jean Damascene abe bazi uko yavuye iwe benshi muri aba bandi babuze iyo ubajije abo mu miryango yabo n'abo bakoranaga bavuga ko bataza babajyanye kuko bavuye mu ngo bagiye mu mirimo irimo n'iy'ubucuruzi. Abandi bakavuga ko ababo bakomeza gusa n'ibiteza umwuka w'icyoba kubabuza babo.
Ubwoba bwo nyine ntabwo bwabura ushobora kugenda ukaburirwa irengero ariko umuntu yizera Imana nyine.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC. Colonel Michel Rukunda azwi nka makanika yari umusirikare mukuru mu gisirikare cya Congo FRDC yaratorotse icyo gisirikare. Ku rubuga rwa Twitter igisirikare cya Congo cyemeje ko yatorotse ko kandi kimufata nk'umwasi w'igihugu uyu mukoloneri wo mu bwoko bw'abanyamurenge bivuga ko ashobora kuba agiye gutanguza umugwi witwaje ibigwanisho cyangwa agasanga umuhari witwaje ibigwanisho witwa Gumino ugizwe n'abanyamurenge. Ivyo bibaye mu gihe hazi imisi mu misozi miremire ya Minembwe havugwa ugushamirana hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi. Itoroka rya Colonel Rukunda rivuze iki ku mutekano muri ako karere? Mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yabajije Stefan Rukumbuzi Ntanyoma, umuhinga mu bijanye na politiki y'akarere akaba ariko agira doktora muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholande. Yatanguye avuga icyo yibaza cyo wacatumye Colonel Rukunda yitandukanya n'ingabo za Congo.
Yoba wenda atarishimiye uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa ariko cyane bikaba byarakozwe bimeze nk'aho bihaye bibangamira ubwoko bwiwe kubera ko ngira ngo nabibasobanuriye n'umunyamurenge. Niba icyo mvuze cyaba ari cyo kibazo gikomeye icyo byaba bisiguye byaba byerekana ko mu gisoda cya Congo hakirimwo fisire nyinshi kubera ko haba harimwo abasoda benshi baba batarishimiye ubwo buryo icyo kibazo cyabaye jere kugeza aho kirimbura ikitwa kwari abanyamurenge batuye hagashira abantu barwana bakaza bagatambuka amapozisiyo ya FRDC bakaza bakinjira mu mihana bakayitwika bakanyaga inka bakica abantu bagasubirayo nuko bivuga ngo mu koronari bo kuri ya rwego aho avugira ngo ibi birarenze birarambiranye sino guma kubibamo reka ko ari sinyare mbi ku gisoda cya Kongo ku buryo kigaragaza integike zacyo nyinshi umuntu uyu atonatinya kuvuga ko wenda we yoba ari umuntu wamashije gusa kubikora ariko n'abandi benshi bitarabashimishije kubera ko atari uko bumvaga byagombye kuba bihaye bikorwa
mwibaza ko yoba agiye gushinga umurwi mushasha urwanya ubutegetsi cyangwa umurwi mushasha w'inyeshamba nk'uko mubivuga canke yoba agiye gusanga bagenzi bwe basangiye ubwoko mu rujya mugwi gumino
uzi ikintu gitangaje cyane kandi gikomeye nuko mpera z'umwaka wa 2018 uyu mukoroneri ari mu bantu bagiye gusansibiriza groupe armée yitwa Gumino ayisaba kwiva muri ibyo bibira babamo ngo baze basange leta kubera ko leta yari yabijeje ko igiye kujya kubarinda ibi bikwereka neza ko mu myumvire yiwe icyo gihe cyose atari umuntu waza urwanya leta icyaba kimuteye ubu munsi gusmasha kugenda ngo abe yosanga abo bagenzi biwe bari basigaye ni ikintu gisa gitunguranye kivutse inyuma y'aha hantu uwo yari yagiye kubwira abo bantu ngo nimuze mudusange muri leta nanjye naragiye ufite bano bantu bavuga basigaye muri Gumino n'abantu yayoboye icyo gihe guhera 2004 kugeza 2011 n'abantu azi yari ari kubwira ngo nimuze tuje muri leta mudusange natwe turi muri leta ntako twabaye simpamya ko umuntu bunyine yovuga ngo agiye kuja kurwanya leta
ari nkamwe byoshika yo igwaniriza muri Gumino canke numurugwi mushasha wundi iyo tangutse
simbona ko ari ikintu kiborohera ko bama bahura mu isegonda imwe ngo abe yaje agarutse gusubira kuja muri ya Gumino icyo mpaye ndeba aho bari bageze abo bose yaba ari abo basigaye muri Gumino yaba ari n'abagiye mu gisoda cya leta aho bari bageze bamaze kubona ko baremererewe n'uko leta itabitaho bashobora gutangiza ibindi biganiro bivuga ngo noneho nimureke turebe icyo dukora kiturengera icyo ndi kubona kiri bukorwe cya mbere ni uko bavuga ngo reka mureke dushyire imbaraga zacu hamwe kubera ko nta leta ihari tubanze twirwane uko leta izitwara iruhande rw'abandi basigaye bari muri leta icyo nicyo kizadefinisi ikintu iyo bagiye kujya gukora uyu munsi uyu munsi sindamubona neza ari umuntu wavuze ngo agiye kujya kurwanya leta kuko iyo nta mpamvu yari afite yo kurwanya leta iyo leta itaza kunanirwa kuba yararinze bano bantu iwo yabagiye kujya gufasha
reka turindire turabe iyo bija mugabo uko biri kose akarere ka Minembwe gakomeje kuvugwamo umutekano muke uri kuragira ingaruka ahanini ku banyamurenge kuba yavuye muri ico gisirikare nimba yakivuyemo avuga ati ntibariko barakingirira abanyagihugu nkuko babwirizo hari cizere cuko agahengwe kuboneka kuko yavuyemo
ikintu kibazo gikomeye ariko reka wenda nkirebe muri ubu buryo buriya intambara iri kubera mu Minembwe ni intambara ishobora kubihaye irwanirwa ahandi hantu haba mu karere cyangwa ni Kinshasa sinzi neza ko biri butanga amahoro icyo kiraguye ubu nyine kubera ko ni intambara irimwo abarwanyi bashaka kuvuga ba acteur benshi ariko kandi ni ikibazo cy'akarere kirimwo kiza n'ibihugu bifite icyo bihaye bishaka gukora aho hantu kubera impamvu zabyo ariko biri biterwa n'uko pozisiyo ya leta ya Congo iza kwifata mu gihe imenye ko n'umusoda wayo yagiye nibivuze ngo reka noneho tugihe umwanya wihutirwa kugira ngo kirangire amahoro nibwo agaruka ariko nifata pozisi ivuga ngo igiye kukihorera cyangwa itekereze ku buryo bwo kurwana aribwo ributanga ikindi gisubizo ni ukuvuga ko karere kagiye kujya mu ntambara ikomeye
Delphine hanyuma twibutse ko muri umuhinga muri politike y'akarere murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuyaga ku vya Colonel Michel Rukunda
Njoti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya n'amakuru bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.